Mazio indundi culture amakuru mu kirundi
mwakoze guhitamo ibiganiro byacu ndabaye mwiriwe mwese mwahisemo bino biganiro turi ku mugoro wa ku munsi wa gatano ano makuru tuyahere kuri bino bikuru bikuru umukuru w'igihugu haremeza ko haragahaze mu bijanye no gutsimbataza intwari bereye kuva hagiriye ku butegetsi kuwa 18 ruheshe umwaka w'2020 akerekana nk'igisata cy'ubutungane kidakora neza ku ruhande rw'amashyirahamwe ahanini neza ya bose umukuru w'ishyirahamwe Parseme avuga ko muri kino gihe cy'imyaka itandatu ibiciro ku bintu byankenerwa byaduze ku rugero rudasanzwe kandi rutari bwarenge ku bice 12% hagati y'imyaka y'2020 n'2021 Faustin Ndikumana yavuze ko ibyo binyuranye n'umwizero umukuru w'igihugu yari yaratanze mu kugwanya ubukene abadandaza bakora mu isoko nkuru ya Gitega bavuga ko batagira yo bacira nayo bamira inyuma yaho bamenyesherejwe ko abari mu bibanza byagenewe amabarabara y'imodoka kizimya moto babwirizwa kuhava muraja kuvyumva muri ano makuru naye barongo ya mashirahamwe yabaremye bicaye mu bice bitandukanye babandanya kwidogera ibibazo bijanye no guteba guhembwa umwavute bagushika ibyo babishikirije mu nama yabahuje n'ubuyobozi bukuru bubujejwe gukurikirana igitegwa cy'icyayi nazo nyine twari bateguriye muri ano makuru mu nkuru y'imico kama tubashikiriza buri wa gatanu uno munsi tubabwira imbyino z'akazi kimwe mu bigize ishure mu kubaho kw'abarundi aya n'ayandi ni mukanya
Radio Indundi Culture
ndasubiye kuba hamwiriwe ano makuru mugamo yashikirizwe na Kristaliza Harerimana fatikanije mu buhinga bw'ivyuma na Matthew Abona Yesu tuyahere mu bijanye n'intwari bereye umukuru w'igihugu aremeza ko hariho agahaze mu bijanye no gutsimbataza intwari bereye kuva hagiriye ku butegetsi kuwa 18 ruheshe umwaka w'2020 akerekana nk'igisata cy'ubutungane kidakora neza ibyo kijejwe cyo kimwe n'indongozi zimwe za leta Mwijambo yashikirije kuri uyu wa kane imuyinga mu ntara y'abahumuza w'amasengesho yo gushimira Imana yateguwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu warongoye igihugu yari bukije ko abanyagihugu bize indongozi z'akarorero hamwe n'utwigoro twazo imyaka iheze ikaba kubwa Evariste Ndayishimiye yabaye nk'icigwa mu bijanye n'uburongozi bwo gutwaneza barongoye kurikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye
intwari bereye ntibyari byoroshye icyo gihe hariho barundi biyita ibihangange kwari uko twashobora kugarukana umwizero hagati y'inzego n'abenegihugu zibonekera mu gutsimbataza intwaro ya demokarasi ko umwenegihugu wese ashobora gushikiriza ikiri ku mutima ata n'umwe ariko aramushinga ijisho atamuraba igitsure ncamanza bw'i Burundi bari babugize igikoresho cy'abafisi gikenye hanyuma dusitse mu ntwaro ya demokarasi ubutungane buraronka kwishyira n'ukwizana ariko abacamanza ntibakira indwara baca baguma bitwara nk'uko bitwara kera ndetse ubu turamaze kubona ko ingorane zihari mu bucamanza ari ukubera abacamanza batararonka urwego babona ko ari urwego babibazwa aricyo gituma twaciye dutangura inzira yo guhinyanyura kugira ngo ubutungane dusubire tubukore neza twahereye ku bahuza bo ku mitumba dusubira noneho tujya mu nama nkuru y'ubucamanza manza kugira ngo umwenegihugu arenganijwe aronke inzego ashobora kwitura n'ababari igiturire tureme tuzoshika amahoro mu gihe tuzaba dufise indongozi zibona iyo zija iki gihe rero maze cyari igihe cyo kwiga ubu rero naramenye nicyo gituma indongozi dukorana babe barabimenya ubu bafise umudereva ziyaja azi n'icyokorwa ubu zobikinebwe rero ntaza mbaze
Mugambwe Senere ubona ko imigambi itari mike umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yaremereye abanyagihugu akija ku butegetsi itararangoka mu myaka itandatu iheze Perezida Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu umuvugizi wa Senere Terence Manirambona asigura ko iyo myaka yose ibyankenerwa nk'ifumbire ku barimyi hamwe n'igitoro byagumye bigorana kuboneka hamwe n'agateka kazi na muntu katubahirizwa be n'abafungwa mu gihe anavuga ko n'uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro butubahirijwe Manirambona asaba ko amabanga y'igihugu yoshigwamo abatandukanye babishoboye hatarabwe umugambwe umwe rudende ku ruhande rw'amashyirahamwe ahanira neza ya bose umukuru w'ishyirahamwe Parseme gishinze gukangura abarundi gucugwevu no guhindura ingendo Parseme avuga ko muri kino gihe cy'imyaka itandatu iheze ibiciro byagumye biduga ku bintu byankenegwa ku rugero rudasanzwe kandi utari bwarenga ibice 12 ku ijana hagati y'imyaka y'2020 n'imyaka y'2021 mu kiganiro yahaye habyo indundi kitoyo kuri uyu wa gatanu Faustin Ndikumana yavuze ko ivyo binyuranye n'umwizero umukuru w'igihugu yari yatanze mu kugwanya ubukene arico gituma kubwiwe leta ikwiye guhindura inzira yoza n'umuti ku bibazo bihanze abanyagihugu kuri kira Faustin Ndikumana arongoye parti
kuri igihugu Evariste Ndayishimiye yasekiri ubutegetsi igihugu cyari kigize bisi mu njyane za politike na 2015 gushika mu 2020 atarazanye umwizero abarundi avuga ati jewe nzanye leta mvyeyi leta nkozi leta ije gutabara abana b'abarundi ati kandi ihangiro ryanje ni umufuko wose uronka amafaranga uko nurwanya ubukene umunwa wose uronke icyo ufungura no kugwanya inzara gukura inzara mu gihugu cyo gihe rero 2021 ibiciro inflation yari kuri 12 ku ijana mu ntango ya 2026 umvyegero bya istebo irarenga 30 ku ijana iyo ni inflation yigeze kuba tukiri mu yambara gukera umwimbu kwa sase mwaye ni 3% mwaye niyo periode 3 ku ijana abantu biyongera hafi 3 ku ijana Nuvuye kuya kwasanza tabukene imara ungaro y'umunye politike uvuga ati je ndaka kwitoza uba wiyemeje kuba ndayahundwa ibazo byose wewe uri nyishu bitoye nyishu gatuti kuri naka byaratoye nyishu kuko nabari hasi yawe ushaka kurabogoza bose wana na mareta agira kuri cyane abashikira nganje batatu baje uwa mbere adashikanye reka shiru wa kabiri arazana wa gatatu rundira rimwe hago dufashanye kurundira umuti wibi bibazi sukuza mu ruvango bivuze ngo ni bibi kuko ibigaragara biragaragara yaboneka
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture makuru ya carabandanya bamwe mu badandaza bacururiza mu isoko nkuru ya Gitega bavuga ko batagira yo bacira nayo bamira inyuma yaho kuri uyu wa 17 bamenyeshejwe ko abari mu bibanza byagenewe amabarabara y'imodoka za kizimyamwoto babwirizwa kuhava kandi ko atatuzo twimbaho turekuwe kuba mu isoko nayo abadandaza amavuta nayo ko boyasohokana agasubira mu kibanza yagenewe inyuma y'isoko ivyo bisabwa n'inzego zijeje intwaro muri komine ya Gitega hamwe n'igipolisi kijeje gukinga impanuka mu ntumbero yo gukingira iyo soko bamwe muri abo badandaza rero bavuga ko batangazwa n'izo ngingo mu gihe ibyo bibanza berekana ko babishikirijwe n'abajejwe isoko hamwe n'intwaro ino nkuru tuyibaza mugenzi wacu Aniseti Ntanguvu akorera Igitega
isonkuru yo ku mugwa mukuru wa politike irangwamwo muri kino gihe ibintu bitandukanye bishobora gutera amasanganya hamwe isanganya y'umuriro harimo imbaho ziboneka mu bibanza bitandukanye amavuta adandarizwa hagati mu isoko mu bibanza kandi bitandukanye umuyaga nkuba uri mu bibanza hagati mu isoko ubukene bw'amazi mu gihe atakigiga cayo kihari amabarabara yari yashyizwe mu ntumbero yo gufasha imodoka ya zinyamoto kurengana atakigaragara kuva ku bwinjiriro bukuru bw'iyo soko nkuru ya Gitega ni bidandazwa harimo ibirato n'amasheti bihaboneka hanyuma uko umuntu abandanya nikabona ko inzira zigenda zaga mu gihe atubatse hari imeza y'imvimbaho ziteretswe ko ibidandazwa byo mu bwoko butandukanye mu bibanza n'utuzo twidandarizo ibicuruzwa bimanitse kandi ku mbaho z'ibiti haba acururizwa impuzu ifungwa cyo n'ibindi bikoresho kuri uyu wa 17 ruheshi uyu mwaka urongo igipolisi kijejwe gukinga impanuka mu ntara ya Gitega ariko mu nabustandere wa komine Gitega bakaba babisheje abacururiza mu isonkuru yo ku mugwa mukuru wa politike ko ivyo bintu byose bishobora gutera amasanganya no guhungabanya umutekano muri iyo soko nkuru bitegerezwa kuvanwaho byihuta hatibagiwe abo bantu bafise ibibanza bacururizamwo biri mu mabarabara yari yagenewe zinyamoto aho iyo soko yatunganywa aho kandi bakaba bamenyeshejwe ko atakintu na kimwe bazosaba intwaro na ugingo bibukijwe ko ibibanza bisanzwe ari bya leta bamwe n'abandi bavuga ko batagira iyo bacira nayo bamira muri kino gihe ibyo bibanza babishikirijwe n'abajejwe isoko hamwe n'abajejwe intwaro muri komine Gitega gitega arise ntango uvuga gitega radio indundi kituro
arakoze mugenzi wacu aniseti ntango vo mu gisata cy'uburimyi ibibazo bijanye no guteba guhembwa kugihe hamwe n'ikigozi ko mwimbo wicaye kikiri gito ku barimyi bimwe mu bibandanya kwidogegwa n'abarimyi bicaye mu Burundi byo abarongoye amashira hamwe y'abarimyi bico gitegwa babishikirije mu nama yabahuje n'ubuyobozi bukuru bujeje gukurikirana igitegwa cyicaye otebe umuyobozi mukuru wa otebe Jire Mukundwa ntakana ko izo ntambamye zihari ariko ko zitava ku burongo ngozi bw'iryo shiramwe otebe kandi zizoja ziratorega umuti buhoro buhoro agatera intege abarimye kubandanya bitaho ico gitegwa ni nkuru ya Egide nahayo
bamwe mu barongo ya mashiramwe ahurikiye mwabarimye bicayi basanga gushika ubu umurimye w'icayi asa nuko ataritabgaho kandi hari abamaze imyaka iharugwa muri mirongo bitaho ico gitegwa njya ukamazi Damas mbone nyibuka aserukira barimye bitora
ngiye kuraba abantu bakamisha icayi usanga mbere abarimyi bakirima bari ku rugero rwo hasi giye kumviriza n'abarimyi atari bitigira ibinini batera amashugwa ico cyane igitegwa cicayi citabweho kuko ni igitegwa gifasha igihugu kandi gifasha n'abene igihugu n'ukirima yitabweho kabisa umuntu akibungabunga ico gitegwa kumara iyo myaka 70 yarakwiye kwitabgaho
ikindi avuga gikunze kubateranya nabo baserukira nuko abarimyi bakunda guteba guhembwa gutyo ntibatahuna imbo ziba zashikirijwe n'abarongoye otebe nkuko mbona yibuka abandanya bivuga
arageze igihe twebwe abaserukira abarimyi batubwira ati ahubwo nimwe muja kutudandaza ahubwo n'amahera bari kuduha bayahaye mwe n'intambara duhakwa no kubitsi ry'ukuri kibi kintu cyo kwitabgaho
kuri yo mitwara ariko yose mukuru w'ishyirahamwe rikurikirana igitegwa cy'icyayi otebe Jules Mukundwa arahumuriza abarimyi kukijyanye n'igiciro cy'icyayi ku barimyi bavuga ko kikiri gito avuga ko vuba ubushikirangange bujejwe uburimyi buzotangaza ikiguzi gishasha kuri ico gitegwa
mwizero ndagufatira ku bantu turiko turavugana no vuga bamwe bamwe kwasinyaniye amasezerano y'intanga marara yo gutangura kugushora icyayi gitekeye no bamenyesha ko icyayi dushoye icyayi gitekeye igiciro twari kuronka kirigwiza na kabiri cyane karenga murumve yuko iryo soko ryamara gufata umurongo Ujya namahera y'umurimyi azokwigwiza na kabiri cyane karenga nibarindire bihanganye kandi si umwanya munini ni n'amezi si imyaka n'amezi botenyenya kugira ngo igeze ko rifata umurongo hanyuma novuga nti nabo baharonkere akoyoko
nayo kubijanye nuko amafaranga y'abarimyi haraho bishika gateba warongoye otebe avuga ko rimwe na rimwe haraho biva ku buhinga bwo guhanahana amafaranga narya ano aza ari mu mafaranga mva makungu Umukuru wa OTB avuga ko zimwe mu nyishu zitegekanywa ari kugiranira amasezerano namwe mu mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana iyo jarari habarimye mu nyuma shyirahamwe OTB rigasubiza amashyirahamwe amafaranga yoba yahembye abo barimye gutyo kugira abarimye baje barahembwa kugihe
Egide nahayo bamwe mu barongo ya makoperative ahingura ibikoresho byo gucana hamwe n'imbabura barashima ko ibikoresho byibanze bakoresha babikura hano mu gihugu Aba kavuga ko atakibazo c'amafaranga mva makungu bagira mu gihe harabandi berekana ko bimwe mu bikoresho biva hanze mbere bigatuma ibikorwa byabo bitagenda neza mwihanishwa gurishwa ibikorwa by'amakoperative atandukanye rigiye kumara iminsi ne aha mu gisagara cha Bujumbura bose babona ko leta yo bashigikira kugira ibyo bakora bitera imbere ku neza y'igihugu n'inkuru tubaza Olivier Kwizera
Muri iryo hayanisha gurisha ry'ibyakoze mu makoperative aba mu bice bitandukanye by'igihugu mu bikoresho twiboneye harimo imbabura makaraco kimwe n'inkwe bihinguwe muri imwe mu byavuye mu mirima n'ibindi byakoze mu micafu ibivuye mu ngo bamwe mu barongo ya makoperative barashima ko ibikoresho by'ibanze bitabagora kuronka canke ngo bakoreshe amafaranga mva makungu kuko muje bakoresha babikura hano mu gihugu
ibikoresho byose mubona biri ngaha nta bikoresho mva makungu birimo dukoresha
Aya makara yacu tuyahingura mu madeshe ibitiritiri pama tukabihinguramwo irikara ni nguvu kuri twebwe kubera iyo biva hanze biragira ama deplasmanik
Ibyo duhingura muri aya makara byose nta kimwe dukora hanze tubikora ngaha nyine mu gihugu cy'uru nta nguvu nyinshi dukoresha kugira ngo tubironke ibyo dukoresha
Ku rundi ruhande haraberekana ko ibikoresho by'ibanze bimwe babikura hanze y'igihugu ariko bakisanga ari ngorane kuko bitoroha kuronka amafaranga y'agaciro aha basigura ko bacha bakora ibikoresho biki
ibikoresho ni byoroshye cyane uko biratuzimba cyane bishika bizimbye ibikoresho tubikura hanze bimwe bisaba amafaranga amba makungu
aha rero berekana ko ivyo bikoresho bifisa kamaro kanini kubijanye no gukingira ibidukikije
abantu bariko barakuru ubu bazokure bazi yuko gucana tari ngombwa utemegete kugira wa mugambi zabiti bitokure bibinganza marombo imisozi yongere kwambara iki ibiti na mashamba
bose mubaganiriye na radio indundi culture babona ko ije bakora byoshigikirwa kugira umwuga bakora utere imbere
turasaba abantu cyane cyane leta korohereza abantu bahingura ibikoresho kama borohereza bakabona yuko tuba duriko dushiga iterambere ry'igihugu tuzaba tariko duhiga ivyo twoshira mu ndazacu
hari igihe nyene tabufise uburyo bukwiye nico gituma ubwo buryo bwoba buvyo buvana bwo bwo dufasha tukongereza nibindi bikogwa
ihaya nishwe goresha ku ncuro y'icenda rigiye kumara iminsi ine ryatanguye kuva kuri uyu wa gatatu uyu mwaka ryatunganije ku civugo dukoreshe bike kugira Burundi butere imbere mu bidukikije cyo kimwe n'ubutunzi
Radio Indundi Culture inkuru y'imico kama
Mungoro imicho kama tubashikiriza buri wa gatano umunsi tubabwira imbyino z'akazi kimwe mu bigize ishure mu kubaho kw'abarundi muhinga mu bijanye no kuzura ibisigarira vya kahise n'imbere ya kahise ya Sadiki asigura ko izo mbyino zirimo amajambo atoroshe kuvugira hariho hose ari naco gituma afise ibihe avugirwamwo uwo muhinga ariko yemeza ko ari nzira zo kwigisha ayo majambo ku bakiri bato no guhinga uvu abari mu bikogwa bimwe bimwe inkuru y'imico kama mayo kuri wa gatano twayiteguriwe na Alice Ndayizeye
Umico y'abarundi hari imbyino z'akazi zifatwa nk'imwe mu nzira zo kwigisha cyane cyane abakiri bato Elias Sadiki asigura ibiranga izo mbyino
urubyino rw'ikirundi ziya mbyino z'akazi zijya mu majambo atamiyereye kuvugwa cyane mu biganiro vya rusangi mwico gihe rero izo mbyino zirimo mwe na majambo irimo rimwe ugasanga zivuga n'ibihimba by'umubiri binyegeje by'umuntu usanga abantu babyumvise baratwenga
uwo muhinga asigura ko izo mbyino ari imwe mu nzira zigisha abana mu kumenya amajambo batoroshe kuganira ko n'abavyeyi
izo mbyino ziraha inguvu abana ariko nubwo zibaha inguvu hari n'izo usanga zirimo inyigisho izo nyigisho nazo zireza zikaza zikuba ku muntu buntu haruhande y'ivyo akanamenyera n'amajambo se na nyina batokubahuka kumubwira bazi neza ko ari umwana bavyaye ariko umwana kazovyumvirayo aha twese turabizi ko ari amajambo tuzi tutigijwe na badata na ba mama wacu batokoka kutubwira ivyo rero byava muri izo mbyino z'akazi
ariko izo mbyino ntizivugirwa ari hose nkuko Elias Sadiki abisigura
izo mbyino z'akazi rero ziravugwa cyane cyane tuko tugira siporo tuko turiruka kwiruka n'akazi gasaba ingufu iyo umuntu agakorera bisaba ingufu aravyina rero twarutse tubona umureka ariruka izo mbyino ziravyinwa
naho biruko kubera ukwemera gushingiye ku madini abavyinye izo mbyino uwo munsi basigaye bafatwa nk'ababuzi soni
ariko rero aho haziye ibintu bijanye no gusenga twakuye hanze nuvuga igikirisu n'ikisilamu ubu baravuze yuko kuvyina birimo ibitutsi ngo bavuge ibishego ariko mu nyakuri umuntu akariruka nimba cyangwa avuze ijambo rimwe ntarindi uwo muntu yamwumvise asura kumva Ani majambo yose abayumva nabo bari kumwe gusa.
Kubwiwe rero izo mbyino zikwiye gusubira kwigwa kuko ari nzira yo guhanahana iryo tunga.
Bagira sport ni vyiza ko bobareka izijya mbyino zikirundi bagenda barumviriza ku maradiyo bakaziga ahubwo bakazozihanahana ni patrimoine culturel immatériel ni ibintu ndagakaranga bidafatwa kandi n'ibyo mu mwarya maradiyo n'icyo bizo bikimariya abarundi n'icyo bizo bikibigishije. Murumva yuko harakantu kahaze muntu bijanye no kurera umurundi yuzuye.
Uwo muhinga abona ko leta ikwiye gusubira guhinyanyura ingene umurundi yoregwa nk'umurundi yuzuye mu kubahiriza ayo mashure yo kuziko mu kugwanya ko ikintu kibera aho kitagenewe.
Arakoze Alice Ndayizeye kuri iyo nkuru y'imico kama yari yaduteguriye ari na tugarukije ko ano makuru yo kuri uyu mugoroba wo kuri uyu wa gatanu ni ku isaha 12 iminota 35. Ndabashimire mwese mwarimu duteze amatwi. Yakoze Matthew yabona Yesu gatuma amajwi abashikira ano makuru mwarakomeje ashikirizwa na Kristo Yezu Harerimana. Tubifurije kugira umugoroba mwiza. Murakoze.